Ele nirgir de América. Radio ya Amerika hivyo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda turi kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukijeho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu
muri site ya Muhanga Radio DC cerekeye iki kibazo cyasevere abandi baratoye twebwe dusanga mu konseye atutwara yatoye umudamu wiwe
uwo numwe abaturage batuye muri site y'abateshejwe izabo ya Muhanga iri muri komine Muhanga mu Burundi avuga kwishyirwaho ryushinzwe kwegeranya ibirego mu murwi severe ushinzwe gukora amaperereza ku mabi yabaye mu Burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi migezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana Aloyse waramutse neza
waramutse Eugenia tuyahere kuyavuga ku Rwanda abenshi mu banyarwanda bahungiye muri Congo Brazzaville bashikiriza ko batarota basubira mu gihugu cy'amavukiro mu Rwanda ibyo bayivuze mu gihe amareta ya Congo n'u Rwanda bafadikanije na HCR bariko barakorana kugira itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 uyu mwaka wa 2017 bazobe batahutse inyuma yaho ntibazoba bacitwa impunzi muri ico gihugu umukuru wa HCR mu buraruko bwa Congo Brazzaville Mohamed Nafion avuga ko biteguye gutahukana ababyifuza bose ariko izo mpunzi zo zivuga ko zifuza kuba mu mahoro aho bare ari mpunzi aho gusubira mu Rwanda bati ntibumva ukuntu leta y'u Rwanda yifuza kubatahukana ari nayo yabasanze mu mashamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubagandagurirayo benshi muri izo mpunzi baramaze gushinga imizi muri ico gihugu cya Congo Brazzaville kandi bafise ibikorwa bakora byo kwiteza imbere aya makuru tyakesha umumenyesha makuru y'ijya Amerika muri service y'igifaransa akorera muri ico gihugu cya Congo Brazzaville Nguela Ngusu abasirikare b'u Faransa batangaje ejo ku munsi w'Imana ko bishe abarwanyi barenga 20 muri Mali hafi y'urubibe na Burkina Faso abategetsi ba gisirikare b'u Faransa hamwe n'abavyiboneye bavuga ko icyo gitero cyakozwe n'indege hamwe n'abasirikare barwanira ku butaka mu ishyamba ryo mu ntara ya Sahel abasirikare ba Faransa barenga 3,500 nibo bari mu bihugu bya Mali Burkina Faso Chad Mauritania na Niger aho bariko barwanya intagondwa z'abayisilamu Mali cyarongereje ku mezi 6 ibihe nk'iby'igihugu kiri mu ntambara mu gihe kiriko kirarwanya abarwanyi bagendera ku byiyumviro bya Al-Qaeda barwanira mu buraruko hamwe n'intagondwa zitera ziva mu gihugu cya Burkina Faso mu bumanuko indongozi z'abayisilamu n'abakristo bari bakoraniye muri Misiri mu nama mpuzamakungu y'amahoro muri indwi irangiye baramiriye kure abakora iterabwoba bikitse inyuma y'idini Papa Francisco mu rugendo rw'amasaha 27 yamaze muri ico gihugu yaraharonkiye akaryo ko kugira ico ashikirije muri iyo nama aho yabwiye abo bakuru b'amadini ko bafise uruhara runini mu kwigisha amahoro ako kamo ko guharanira amahoro gatewe mu gihe leta ya Misiri igeramiwe n'ibikorwa by'iterabwoba bitera byiyongera mu izinga rya Sinai imihari itari mike y'abarwanyi irimo yitirira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu n'igenzura ikirere kitari gito cy'intara ya Sinai ihana urubibe n'intara ya Gaza na Isirayeli kandi ifise intwaro yisangije Hano muri Amerika Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika ku munsi wa 6 yaratumiye mugenzi wiwe wa Philippine Rodrigo Duterte kuzogendera Amerika mu gihe amakungu yamiriza Duterte kubyicanya korera abadandaza ibiyayuramutwe mu gihugu ciwe ibiro bya Perezida hano muri Leta Zunze za Amerika White House byisigura bivuga ko ivyo ari bito kugiranije no kwiyegereza abagenzi mu karere ka Aziya bumva ko mu kibazo ca Korea ya Ruguru ivyo biro bibandanya bivuga ko kuba abantu baba beza canke babi sivyo bizi imbere igikomeye nuko twumva kumwe ibiriko bibera mu gihugu ca Korea ya ruguru ni mu gihe mwaka uheze Ban Ki-moon yahoze arongoye ONU yavuze ko Duterte akora ubwicanyi ndengerabutungane kandi abangamiye ubuzima bwa kiremwa muntu ahamaze kwirahira abarenga 600,000 bagirizwa kudandaza ibiyayura mutwe muri ico gihugu tukiri kuri Amerika nyene abantu bashikindwi barafuye bahitanywe n'igihuhusi kivanze n'umuyaga cakubuye ama leta ya Texas Arkansas, Missouri na Mississippi yo mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika mu mpera z'indwi turangije mu buseruko bwa Texas mu gisagara cha Dallas ho nyene hasize ubuzima abashika bane abashika 50 barakomereka gisiga kandi cyononye ibitari bike aho abategetsi bavuga ko ari bitigeze kuboneka nayo muri leta ya Mississippi abantu barenga 2,023 cyabasize mu kizima ibitari ndwi n'amavuriro byo mu buraruko bushira uburengero bwa Syria ntibigikora inyuma yaho bibomorewe mu kwezi kwa kane n'ibitero by'indege z'ubutegetsi Nizu Burusiya igihugu somambi Kenya Syria ivyo byatangajwe kuri uyu wa mungu n'abakuru b'ivyo bitaro mu karere kagenzurwa n'abarwanya leta kuva mu mwaka w'2015 ibikorwa byo kusanura ivyo bitaro byaratanguye ariko indege za leta ziguma zica hejuru zibandanya ibitero kubwisata oni cita ku magara y'abantu OMS Syria n'igihugu gitinyitse ku bakozi bakora mu by'amagara y'abantu
urakoze Aloise nshuti hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com nyarukire noneho mu Burundi abantu batanu bo muri site ya Muhanga yabateshejwe ibyabo mu ntara ya Kayanza bari mu maboko ya police kuva kuri uyu wa gatanu bashinjwa kwigomeka nyuma yo kwanga uwatowe kubaserukira mu kwegeranya ibirego ku mutumba mu murwi Sever ushinzwe gukora amaperereza ku mabi yabaye mu Burundi abo muri site ya Muhanga barega umukuru w'umutumba kuba yarashyizeho umugore we bidaciye mu matora mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye iyi nkuru
Kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye abanyagihugu baba muri site y'abatehejwe izabo ya Muhanga mu ntara ya Kayanza ntibarabanagize n'indongozi zabo ishobora badahuriza ko nitogwa ryubaserukira ku mutumba mu bazokwegeranya ibirego muri wa mugwi severe je gutoza amabi kuvyabaye mu Burundi muri kahise no kumwanisha abarundi
twebwe muri site ya Muhanga gwaje fise zerekeye iki kibazo cha severe abandi baratoy twebwe dusanga ntuze umukonseye atutwara yatoye umudamu wiwe abaye umukonseye cyo biko turazira ni iki twebwe tumaze kubona yuko yanitse umugore wiwe akarewe anoma kugira ngo azavuge ibyabaye mu gihe cy'intambara cyaduteye ikibazo tuba tuti twebwe reka tusaba ubutegetsi buri hejuru twandike icyete tuyanditse twaje tugira ingorane
Ayo magogwa avugwa ni hagarikwa rya bamwe muwo muri site ya Muhanga.
Ani bakavuga batoya bitewe nuko bavuga yuko siba bizokogwa amadamu wiwe no bashakagira ngo ubundi kumbure ko nahandi bo bari batoye ubundi. Ubwo rero hagati y'ivyo abo bavyanditse canke abo basinyi harimo abafunzwe kuvuga rero ntituramenya ko bazobandanya bafungwa ntituramenya yuko bazoba ariko bagataha ntituramenya iherezo
hafunzwe bangahe abavyumvise hakiri kare barahunze barabikwepa ubu hafunzwe abantu batanu n'icegera ca konseye
musanga wa komine Muhanga Raymond Sindabizera arabeshuza ivyagirizwa umukuru w'umutumba site ya Muhanga itwarigwamwo aho twamwakuye ari mu rugendo yatumyesheje ko waserukiye site Muhanga mu bazokwegeranya ibirego muri Sever yaciye mu matora Sindabizera avuga ko habaye inama ya bose umukenyezi w'umukuru w'umutumba aritoza araheza ararusha amajwi y'abandi mu bafashwe ubu bafungiwe mu gashuka komine Muhanga harimwo umukenyezi yahoze ari umukuru w'umutumba uwo mukenyezi niwe yagirizwa kugumura abandi nkuko mutanteri wa komine Muhanga abivuga. Naho biruko bagenzi be bo muri site ya Muhanga basaba ko abafunzwe borekugwa.
Uyu mukonseye yatunani nyine tubahanye kuko ntatwiyumvamo ivyo tumutura ntanakimwe, tugasaba yuko twebwe bodo uburenganzira natwe tukitorera uwuzi imvo n'imvano nyine byagenze mu ntambara zabaye.
Tushaka ko barekura hanyuma bakagira ikintu iyo nama bumva basaba bagiye gusaba umustaneri akabaho ubwo rusha bagatora uwo biyumvira iyo baturukira muri bene ibyo.
Raymond Sindabizera aramutswa komine ya Muhanga avuga ko bose bazorekugwa amatohoza akazobandaniriza ku mukenyezi Janine Munezero yagirizwa kugumura umutumba. Umustaneri wa komine Muhanga avuga ko uwo mukenyezi yahoze arongoye umutumba amaze no kwemera ko ariwe yagumuye abandi. Umukuru w'umugwi Severe ku rwego rw'igihugu Musenyeri Jean Louis Nahimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko intara ya Ngozi yonyene ariyo yagerageje gutora abazokwegeranya ibirego ku mitumba bisunze ibisabwa n'umugwi. Yavuze ku munsi wa kabiri w'indwi turangije mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika aho yari mu ntara ya Ngozi atanguza ibikorwa by'inyigisho. Ni mu giheze nyigisho zari guhera mu ntara za Rumonge, Mwaro na Muramvya. Intonde z'abakoze icyo gikorwa muri izo ntara zikaba zaratowemo amahinyu n'umugwi. Muri komine ya Muhanga y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndabirinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na karyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tugaruke inaha muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yujuje iminsi ijana ku butegetsi. Amaze kugera kuki mu rwego rw'ububanyi n'amahanga? Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Peter Henlin yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abanenga Perezida Trump bavuga ko politiki ye yaranzwe no guhuzagurika kugeza ubu. Umwe mu bimena muri bo ni David Remnick, umwanditsi mukuru wa kimwe mu binyamakuru bisomwa cyane cyitwa The New Yorker. Mu nyandiko ye isesengura iyi minsi ijana aragira ati Donald Trump akeka ko ububanyi n'amahanga budakeneye abahanga. Politiki ye itesha umutwe umuntu wese uhangayikishijwe n'umutekano rusange w'isi. Undi mu banenga bikomeye ni James Goldgear, umuyobozi w'ishami ry'ububanyi n'amahanga muri kaminuza American University ya hano i Washington DC. Yabaye kandi umwe mu bari bagize inama y'ububanyi n'amahanga n'umutekano ya Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ku gihe cya President Bill Clinton. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya Perezida Trump ni ishyano, gusa icyo mbibonamo cyaba kizima nuko yasanze ibyo yavugaga igihe yiyamamazaga bidashoboka. Yatangiye imirimo ye y'umukuru w'igihugu nta kintu na gito azi ku mateka na politiki zisanzweho, none amaze kumva ko agomba guhindura imitekerereze ye nko ku Burusiya cyangwa Ubushinwa. Abashima Perezida Trump babemeza ko akora neza. Uwa mbere ni umuyobozi w'ibiro bye by'umukuru w'igihugu Reince Priebus. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati tumaze kwerekana neza umurongo tugenderaho. Abantu nka Perezida wa Siriya Bashar al-Assad babonye neza aho tugana. Ku rundi ruhande tumaze kumvikanisha neza ko tudashishikajwe no kurwana mu gihe kirambye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ikituraje ishinga ni umutwe wa Leta ya Kiisilamu n'ibyo dukora mu Burasirazuba bwo hagati kugira ngo turengere umutekano wa hano mu gihugu cyacu imbere. Ikindi dukorana neza n'Ubushinwa kugira ngo turangize ikibazo gikomeye cya Koreya ya Ruguru. Naho Jim Carafano, vice-president w'ikigo ndangamurage wa Trump chitwa Trump Friendly Heritage Foundation ushinzwe ishami ry'ububanyi n'amahanga n'umutekano yabwiye ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya President Trump ishingiye ku nkingi eshatu amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati amahoro n'umutekano muri Aziya kurwanya kwivanga ku Burusiya mu bibazo bya leta zunze ubumwe za Amerika leta ya President Trump yumvikanishije neza ko ibi ngibi bidashobora kubyihanganira Karafano nawe yemera ariko ko President Trump yatangiye imirimo ye atazi iby'ububanyi n'amahanga nyamara ngo yarabikosoye yifashisha inararibonye nka ministri w'umutekano w'imbere mu gihugu general wavuye ku rugerero John Kelly ministri w'ingabo z'igihugu general wavuye ku rugerero James Mattis umujyanama we mu by'umutekano Lieutenant General Herbert McMaster ministri w'ububanyi n'amahanga Rex Tillerson na ministri w'ubutabera Jeff Sessions Karafano ati mbere yo gufata icyemezo President Trump arabanza akababaza akabatega amatwi kandi yubaha ibitekerezo byabo naho bamwe mu bakorana hafi na President Trump batashatse ko amazina yabatangazwa babwiye ijwi rya Amerika ko leta ye yerekanye ubuhanga mu bihe bikomeye bafata urugero rwa Syria igihe herutse gukoresha intwaro z'uburozi n'ikibazo cya Korea bemeza ko leta ya Trump ibyitwaramo neza bavuga kandi ko President Trump ari umuntu ushyira mu gaciro arabanza agashyira ku munzani akareba ingaruka z'icyo agiye gukora n'ingaruka zo kwigumiraho gusa nta gikozwe naho President Trump umwanzuro we kubashima cyangwa kubagaya yawutanze mu kiganiro aherutse kugirana n'ikigo ntaramakuru Associated Press ati iminsi jana sivuze iki ni umurongo w'amafuti gusa
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adres ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tukomereza noneho ku makuru ya sporo n'imikino Tuhere mu Burundi bagenzi wacu Evariste Ibikobanya
Umbera zindwi twari turangije haba ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu byari bigeze mu cya 16 kirangiza 16e de finale mu Gifaransa imigwi 32 niyo ku rutonde ku munsi wa gatanu ku kibuga cyitiriwe umuganda wa Rudoviko kwa Gasore haba inkino zibiri igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi ibiri yo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ariyo Delta Star na Espoir ikina mu cyicaro cya kabiri ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Espoir y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Delta igihe cy'isaha 10 hatanye mu mitwe umugwi wa gisirikare Muzinga na Aigle Noir w'Imakamba ubwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi iyo migwi yikoze kuri za penalty Muzinga yinjiza 4-1 ya Aigle Noir gutyo Muzinga isa niyamaze gukoroka mu cyicaro cya kabiri ikura mu ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Aigle Noir uri mu kibanza cya kane mihiganwa ryo mu cyicaro cya mbere ku munsi wa gatandatu habaye inkino 10 ku kibuga cyitiriwe umuganda wa Rudoviko rwa Gasore igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Atletico Olympique na Muganuro yose y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Muganuro igihe cy'isaha 10 Didier Ridic Burundi Sport for Africa wakiriye umugwi Les Envoyés mu ntara cy'ibitoke Didier Ridic wahaye isomo imiyabaga ya Les Envoyés yo mu cy'ibitoke mu kutsinda ibitsindo 11 ku busa Le Commerce w'Ingozi watsindiwe muhira na Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi ibitsindo bitatu ku busa aho nyine Ingozi Message Ngozi ukina mu cyicaro cya mbere watsinze Aigle Noir w'Imakamba w'imiyabaga ibitsindo bitandatu kuri kimwe urukino rwabereye kuri Stade Rukundo Ibuye muri Komine Mwumba Musonga turi gitega usanzwe uri mu cyicaro cya mbere wakiriye Burundi Sport Dynamique y'i Bujumbura ukina mu cyicaro cya kabiri ubwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Musongati y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Burundi Sport Dynamique Moso Shuga wo mu Rutana wanganije na Yanga Stream igitsindo kimwe ku kindi iyo migwi yikoze kuri za penalty Moso Shuga winjiza zitatu kuri imwe ya Yanga Stream mu Rumonge
Rumonge City wakiriye Sante Sport w'Ingozi ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Rumonge City ibitsindo bibiri ku busa bwa Sante FC y'Ingozi ku kibuga Ivyizigiro habaye rukino ruhuza Vitaro wo mu cicaro ca mbere na Lekoko wo mu Rumonge ukina mu cicaro ca kabiri urukino rwarangiye imigwi yose inganya ubusa ku bundi iyo migwi yaciye yikora kuri za penalty Lekoko winjiye zitanu kuri zine za Vitaro umurwi uri mu kibanza cha gatatu mu higanwa ryo mu cicaro cha mbere uba uravuye mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Ngozi City wakuye mu higanwa Top Junior w'Ubujumbura mu kutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe ni mu gihe Olympic Star y'Muyinga watsinze Santos wo muri Meri ya Bujumbura ibitsindo bine ku busa sinigu ya Vitaro gusa na Aigle Noire isanzwe ikina mu cicaro cha mbere yarayikuwe mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri w'Imana Standard w'Ubujumbura usanzwe ukina mu cicaro cha kabiri wakuye mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Buja City umugwi wa Meri ya Bujumbura mu kutsinda igitsindo kimwe ku busa urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe umunsi mukuru w'abakozi n'akazi hagati y'imiyabaga itarenze imyaka 15 yo mu Academy ya Aigle Noire y'Ubujumbura ni Makamba biteganijwe ko rubera Muyinga kuri no wa mbere i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Dukomereze mu Rwanda muri kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 25. Kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Pepiniere FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Espoir FC yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri stade y'Igicumbi, Gicumbi FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa. Rayon Sports yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Ubworoherane i Musanze. Ejo ku cyumweru nanone habaye imikino ine. Kuri stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Marine FC yatsinze Kirehe FC ibitego bibiri ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Ku kibuga cy'i Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, Kiyovu Sport yatsinze Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe. Mu mukino w'ishiraniro wari utegerejwe n'abantu benshi kuri stade yo ku Kicukiro, Police FC yanganyije na APR FC igitego kimwe kuri kimwe. Innocence Ninga umutoza wa Police FC avuga ko yari yiteze kwegukana amanota 3 ariko ngo abakinnyi be bananiwe gukina umukino wa busanzwe.
Ntabwo nishimye cyane nkuko nari nabiteganyije, nari nzi imaje ngomba kwitwaramo neza, nabona amanota 3 nkabasha kugira imbere gatoya ariko ntabwo binkundiye, mbonye inota rimwe tugabanye na APR, ariko muri rusange abahungu banjye bagize kwitanga, ngenda bashimira nubwo ibyo n'abatumye yenda atari byo twabonye, ariko umupira w'amaguru byose bibaho. Imibare yanjye navuga yuko yapfiriye mu kutubahiriza konsinye n'abahaye ibyo gukina imipira nkuko dusanzwe dukina. Batangiye umukino bashaka kuransa, bajugunya imipira miremire, kandi abona nk'umwataka nka Messi wari uri imbere ntabwo ari umuntu wo gukina imipira miremire n'abari abadefense n'umuntu wo gukina imipira yo hasi. Batangiye rero batubahiriza konsinye n'abahaye, basa nk'aho bavuye mu mukino kubera yuko batakinye futuboro yabisanzwe.
Ku ruhande rwa APR FC, umutoza Jimmy Mulisa asanga abakinnyi be bakinnye neza, gusa ngo amahirwe yo kwegukana igikombe uyu mwaka ni makeya.
Ndishimye ubonye abakinnyi banjye ukuntu bakinnye bitanze, twagize amokazi menshi cyane, ako nyine ntitwayakoresha, akubonye machi kuri yari imeze kuri njyewe mbona ari sawa. Nk'ukuntu maze iminsi mbivuga, tuzagerageza turebe ukuntu twitwara muri machi zacu zisigaye. Iby'igikombe mbona amahirwe ni makeya, ko ni ugukomeza turebe ukuntu turangiza neza.
Kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino 5 kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, ku rutonde rw'agateganyo ikipe ikiri ku isonga ni Rayon Sports n'amanota 58. Ku mwanya wa kabiri hari APR FC n'amanota 51. Ikipe ya gatatu ni Police FC ifite amanota 48. Ku mwanya wa kane turahasanga AS Kigali n'amanota 47. Bugesera FC ikaza rya gatanu n'amanota 39. Ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 38. Ya karindwi ni Espoir FC n'amanota 38. Mwanya munani hari Etincelles FC na manota 31. Mukura Victory Sport ni ya 9 ikagira manota 29. Ikipe ya 10 ni Kirehe FC ifite manota 28. Sunrise ni ya 11 na manota 27. Ikipe ya 12 ni Amagaju na manota 26. Kiyovu Sport ni ya 13 ikagira manota 25. Ikipe ya 14 ni Marine FC ifite manota 23. Gicumbi FC iza ku mwanya wa 15 na manota 21. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepiniere FC ifite amanota 12 n'umwenda w'ibitego 26. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribageza bitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye bo tugiye kubageza jambo ry'ibanze rirasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mumpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze leta y'igihugu cya Arabia Saudite kubera ibiciro by'ibitoro biri hasi yatanguye kurondera amasoko ntanganguva atandukanye umuntu aretse ibitoro icyo gihugu cyari gisanzwe cimbura. Icyo gihugu cyashizeho umugambi cyise Vision 2030 ugenewe kugabanya ukuzera gusa ku bitoro no gutuma ubutunzi bufatira ku kintu kimwe gusa. Umushyikirangano wa Jeff Migenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson amenyesha ko bashigikiye umugambi w'igihugu cya Arabia Saudite wo mu mwaka w'2030 urondera guhindura ubutunzi bw'ico gihugu n'uburyo abanyagihugu babaho. Ivyo yabitangarije mu nama iherutse guhuza abayobozi b'amasosiyete yo muri Amerika na Arabia Saudite i Washington. Tillerson avuga ko biyemeje cyane cyane gukomeza uruhara rw'abafasoni mu masosiyete y'ubudandaji mu kuva ku bice 22% rugashika ku bice 30%, kongereza uruhara rw'igisata cy'abikorera ku giti cyabo mu butunzi bw'igihugu mu kuva ku bice 40% gushika ku bice 65%, kongereza uruhara rw'ibidandazwa bishoregwa hanze atari bitoro mu kuva ku bice 16% gushika ku bice 50% by'ubutunzi bw'igihugu, hamwe no gukomeza ibisata by'indero n'amagara y'abantu biciye mu gushira imitahe muri ivyo bisata. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika ishobora gufasha Arabia Saudite muri ako kigoro. Amenyesha ko kugira Arabia Saudite ishike ku migambi yayo igisata cy'abikorera ku giti cyabo gitegerezwa gufashwa na Leta. Atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko Leta ya Arabia Saudite itegerezwa kubona ko amategeko yubahirijwe mu vyerekeye amasezerano ajanye n'ubudandaji, amasoko ya Leta agatangirwa habona no gukingira uburenganzira bw'abatoye ubuhinga bwabo ubwa mbere, hamwe no kwihutisha ikiringo cyo kwandikisha no gushyiraho amashyirahamwe y'ubudandaji muri Arabia Saudite. Leta ya Amerika iriteguriye gufasha Arabia Saudite mu kigoro kayo, harimo gufasha ugukorana hagati y'abagwizatunga b'Abanyamerika n'abagwizatunga bo muri Arabia Saudite. Igisata cy'abikorera utwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi ko cyagize uruhara rukomeye mu iterambere mu buhinga bwa none bugezwe ko no gukora ibidandazwa bimeze neza cyane. Ugukorana mu by'ubutunzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifitiye kamaro impande zose. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko mu gihe amasosiyete yo muri Amerika ashize imitahe mu butunzi bw'igihugu cya Arabia Saudite, impande zose zihakura inyungu. Avuga ko bituma ubuzi buboneka muri Amerika mu gihe abagwizatunga bo mu karere k'Abarabu baronka abagwizatunga bakomeye bakorana nabo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije, nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, uwadufashije gushyiramo ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, amakuru umwe yagezweho na Aloys Bigirimana, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.